Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika, muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura. Ku isi hose tu live kuri Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga, ikiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama, ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga, muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ituka cha politika ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake, muri mwo harimo Ekleziya Katolika. Biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'ama paroisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi, inama y'Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye. Mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze, kurwanya kudahana, kwihanganiranira mu vya politike, kubahiriza agateka kazi na muntu, gufata mu minwe ikibazo cy'ubuzima buzimvye, kunagura igisata cy'ubutunzi, amafaranga y'agaciro n'ibindi. Muri sanga no munsi rero twatumiye Musenyeri Mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi, akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kigwiriyemo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire, ni inararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze, yongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na benecho tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona ku bibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana, kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane, turagize bwake, turagize miriwe mwebwe mwese mwiko murakurikirana kino kiganiro. Ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze Musenye. Mukanya nari mvuze ko muri inararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru, mukabayemo gutega Musenye.
Akaruhuko kizabukuru nyene gatangura gutera gutera ubunebwe, ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko, mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro. Ariko rero jeho nahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe ntishije, nuko kandi mfise umugwi w'abakristu, umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza Imana. Umuryango w'abuzuriza Imana nkawushyiramo amashami atatu, amashami agizwe n'abalayike, abakristu basanzwe mu ngo zabo, hakabamo ishami iryo babikira, hakabamo n'ishami y'abasaserdoti. Uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi tw'ugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklesia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda canke guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagahuza kakamba karyuko gusenga cane cane mugatuza bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimo izi ntambara haba harimo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko hanze hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyine hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyine mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo
byanze
ariko kandi naratwaye n'inama inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Congo ka Repubulika Demokratike ya Congo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse noneho raba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere ni ikihe mwama mwibuka co bacara abashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye i Vaticano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishure ku bibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuriko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yadezesejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu c'u Burundi yanavyivugiye muri Repubulika Demokarasi ya Congo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijo rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Congo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongo igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twagize bakwiye by'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokarasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo ba Gatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye uguherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twagenda turagitwarariko kubuke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngintumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumwubaha twumukunda ukabwiriza gukundwa ntiduhave tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari mbere ukubaryanisha
murakoze cyane
uko dushobora kubibona
ego murakoze cyane Musenyeri Simoni nta mwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafise utubazo bibariza turakira Izaha ikaze ku ijwi ry'Amerika Izaha uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri mbega Burundi ubu kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buriko buva hehe buja hehe twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi murakoze ikibazo cyane nisi
Izahake aho muja naho muva ubiruranishije mu kintu byo kwemera Imana canke mu cya gisata
munsigurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gihise kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo yashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka kwa kwishyura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana akishyura aruranishije kuki ubukuzi mu bwahe bw'ukwemera bwa politike cyangwa bwige
bw'ukwemera kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze
cyane
ngira Musenyeri nzenga kuri telefone iwe yari kuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Uburundi ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi mwishure uwo mukunzi w'ijwi ry'Amerika amagari muri Kenya
iteka ry'umuntu iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe n'uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyaba uwo muntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemye nuko imuha ubuzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi iryo teka nta ushobora kuri komakoma nta urifitiye nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza bwo kuriraba ijisho rihiritse nk'uko umengo niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nk'uko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyifuza.
Iryo teka gifashe gute kuganyu ga Musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kuganya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru ba nyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'ukubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishyamba ry'ukwicana tukiri mu ishyamba hari itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba baba bakagirira nabo ababanyi babo bakagirira nabo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukuri nde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byaba byiza babimenye kugira ngo babihubure kandi nibwira yuko aho ku bwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatuba turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo kuba yuko soneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
None ga musenye kuri byo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo, ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Urundi bwagiye buracamo n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari iki, intandaro ni iki?
Emre, kubwanje narabivuze harashize utusi, kubwanje ni uko abantu bagenda bararyanira amatungo, abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero ko kuryanira amatungo, kukusenekera kanaka, kuko yoba afise uduka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi, ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutarukira muri iryo tunga ryiwe, kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturushishmi azoturusha igihagararo. Jewe nabanye n'abanye politike kugira ngo 80% mu bategeka, kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka, uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi, nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose, kibagaburira neza, kibitwararika bose atanumwe avuyemo. Uko kwikunda rero, uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende, kururiya wundi wo kumutunga ukurikira ntagire ikiboneka kimuha iteka, ibyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone, twakira Jean Pacifique. Jean Pacifique, ikaze nawe dusangire ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhererega Jean Pacifique.
Mwiriwe neza, mpinda baramutse. Ngwa Zambia, mugwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe?
Akabazo ahubwo nta nubwo akabazo ahubwo nashaka hanini nange icyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye. Icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite ubwo igihugu cyangwa kugira tubusabitanye ubutunzi bwacu n'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwitangira, kuko byose ni ibyacu. Nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abanabo biherekanye bonyine, ni nabo tubatukungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we akace ikintu akakiherekanya wenyine usanga nta kintu ari kushika, ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules, nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bwizuma ko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri, tugarutse ku byo mwari ko muravuga uno munsi mu bindi bya bigihanze u Burundi, nibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi, cyangwa ico kibazo cyo caravuyemo n'ikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari?
Kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga, kwa kwikunda, kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi, kuko twarabonye abatunze abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka imbiliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jyewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa imubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ibyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ibyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya muntu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri y'amoko ku bwanje ayo macakubiri y'amoko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma nk'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata nk'abadutekereye ata manoti badusasiye nk'uko bida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko barahabonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mubivuga kwiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo Ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha ntakumwiteranya ko niho rero je nugira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nk'uko twese tuvyipfuza cyo koroha maze ibigora nyebyukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ngene amasumo yama ari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nandi mageneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo twe dufise icyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira iyo mipaka barugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier.
Jeho merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana. Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva. Ego.
Ikibazo cyanje kihagaze uku. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana kimbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kinogihe uburyo urabona imipaka ya rugawe yitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tujezurigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko bisanzwe tuzi yuko ari umwepiskopi mukuru anahanura bikumvikana.
Ubwo ntiyahereje gutanga impanuro ga Olivier ava umusubiza inyuma. Reka ndaguhereje
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbereje kubivuga, nibwira yuko ikiganiro cyiza cyoza hagati yabo badutwara abi Rwanda n'abi Burundi ndumva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza yego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kukwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigobongo barabishanije imigobongo imwe baba bashaka nyine kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simboni ngene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo zambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zandutana zande kiriya kibazo coco mukivuga ku ikice munzi z'abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanirwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
yukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye arima hama narababonye nuko aho tantu taza zamutabira naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'Uburundi nyene nihabe uwo mutima w'ukugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye ntibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara egomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona bashobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhemba bari bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bapfa mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa busa nk'ubwo turungitse mu makande cyanjye buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene ibikoko by'ukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana umugabo wo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboriye kuza n'amahoro ariko ndanze neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzweko ko byarenzweko rero ko ryarenzweko niribanze risubizwe mu buryo jewele mpagira ni nukuru uru jero lihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza ku cyiyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye nk'umuhinduri 15 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo atagenda ashikira ukundi kuburagizwa icyakora icyo yipfuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe bikumugira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose nabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwa avuga kwa ikaze ku jugi Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simon Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakibure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twoba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe twebone tujya kumupfunga ntitujya kumurega ahandi mugabo twifashe buto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya we n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose. Nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu ni ukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose, afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane. Hama gamusenyeri, sinzi ko murabyumva, hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike, mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusange. Umugambi uri kutegetse mu Burundi murabyibuka, warababwiye muri 2015, nyuma yaho irasubira babwira uko gukemura niko bafata nko kwivanga muri politike, canke politike irajamwe mu byerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko ata buzima bw'umuntu, nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe. Kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye, nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza, n'ubundi wese antegere neza. Na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwirizwa kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, duheze tumume. Ntibyoshoboka.
Murakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier, ikaze ku ijwi ry'Amerika, aherereye hama akabazo kawe.
Murakoze boshe, ndabahaye mwiriwe kandi ndahimwe cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana, ndahimwe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sinza guteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye. Mbere shima n'inama yabo ibahuza impanuro bamagatanga, ibyo turazikurikira cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana, hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo cyanje, hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise ijya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho umukame ufashije gutora bamufata ubwo butumwa, hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira hantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nico kibazo nshaka kumenya niba hari ico baheza bagafashanya n'uyo mu gusezera
urakoze cyane Didier ubira umuse mwiza musenyeri Simone nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Severa no muryango wanyu wabihebeye imana uvanzemo abapatira furera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabumu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ibyabaye mukuri kwavyo uhezeje kumenya ibyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwavyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba je nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko jewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wacu uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe aba abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ririndira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya niturinda kuja muri kuja gutondana ivyo vyose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
Ego, mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twako turavuga ingenzi igihugu ki aho kigeze naho cavuye mu mvuruzo kyamiriza ikingo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kirya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacu cyakindi nyene canke byarahindutse bivanye n'igi
ya jewe nukuri sindu muja jewe sindu muja jewe nzo ugafana na shaka iho mbele yuko nabandi bose nabandu bose banyotewe ukwishira na ukwizana batagirwa abaja atamunaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko ataricho noneho noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishyize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro no kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera atari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutarashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya kwese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato uyikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simon Ntambwe na turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhede kubategetsi gushika ku kuba nyagihugu tugaca muri za mpunzi nabihebe imana nakahe
yemujewe mbona ari jambo rimwe yemwe mbona ari jambo rimwe noguma ko kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza ry'iryo teka ineza ry'iryo ineza y'iryo teka ndetse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo aricyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza murakoze cyane cyo bya Amerika
ego Musenyeri Simon Ntamwana twibutsa ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politiki y'u Burundi mukamwarigeze no gutwara inama ya episkopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twashimye cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa Vatikano aho muri turiko turayagira muzo twitabe nkuko mwabikoze no munsi
mu murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose
murakoze mubandanye mugira karuko keza kizabukuru
murakoze
ego akarino ngarero nshuti bakunzi bijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nininahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio yindwi ku ijwi rya Amerika reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandikiye kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duciramo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanuriye tuyifuriza kugira ibihe byiza mu byo muriko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mitre ine igize isi yose ahanje turongera makuru ari imbere.